mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nirinahazwe. Umurwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi wasubiye kuvuga ko mu gihugu cy'u Burundi hacibonekeza ubwicanyi inyuruzwa ry'abantu ipfungwa n'ihohoterwa bikoregwa cyane cyane abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu. Ubutegetsi bw'u Burundi butera ivyatsi bwivuye inyuma ibivyagirije. Uyu ni ambassadeur Tabu Renova serukira Burundi muri ONU. Muri make ahagira ati Burundi bwongeye kwiyama ivyo vyagirije bifise intumbero za politike kandi vyuzuye ibinyoma. Ishami rya ONU ryita impunzi ku isi risaba ko abanyagihugu ba Uganda babana n'impunzi nabo boza bararonswa imfashanyo. Muri Myanmar abasirikare basubiriye kurasa abanyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza coup d'etat. Abantu 10 n'imiburiburi bapfiriye muri iyo myerekano. Tunisia iri mu ruhigi rw'abanebagura leta babicije ku mbuga ngurukana bumenyi. Haya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mube hagufi ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu reka tuyahere kuri ino nkuru idushikiriye ubunyene. Inama nshingamateka y'Ububiligi ihejeje gufata ingingo ku vyerekeye dosiye ya Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibindi ku vyo ngingo na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Inteko ishinga amategeko y'Ububiligi umutwe w'abadepite yatoye umwanzuro ku kibazo cya Paul Rusesabagina. Abadepite bavuga ko yatawe muri yombi ku buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko uburenganzira bwe butubahirizwa. Barasaba guverinoma y'igihugu cyabo kwita kuri iki kibazo ku buryo bugaragara kandi ko uburenganzira bwa Rusesabagina bwubahirizwa nk'umwenegihugu w'Ububiligi, uburenganzira burimo ubwo gukurikiranwa n'abaganga b'inzobere. Abadepite b'Ububiligi barasaba ko Rusesabagina asubizwa mu Bubiligi mu gihe bitarashoboka. Bavuga ko ambasade y'Ububiligi ikwiye kwemererwa gukurikiranira hafi ikibazo cye kandi ko nawe agomba kuburanishwa ku buryo butabogamye.
Tukivuga ku vya COVID-19 abagendana ubumuga muri Nigeria babandanya kugarizwa n'ingaruka z'ico kiza. Ejo ni mukankusi ni vyagiye kutubwira.
Icyorezo cya COVID-19 cyatumye ubuzima butoroha kuri buri wese, ariko by'umwihariko abafite ubumuga bumva barushaho gutereranwa kurusha na mbere. Abantu bo mu miryango igendana ubumuga mu murwa mukuru wa Nigeria baragerageza kubaho uko babishoboye, ariko baracyakeneye inkunga. Umunyanigeria kazi Saramatu Abubakar ugendana ubumuga afite abana 4 akaba atwite undi. Bitewe no kutabona nta n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga mu rugo, Abubakar avuga ko ubuzima bumugoye kandi ko rimwe na rimwe agomba gusabiriza ngo babashe kuramuka. Yumvikanisha ko icyorezo cya virusi ya corona cyatumye ibintu birushaho gukomera. Miliyoni zigera kuri 27 z'abanyanigeria babana n'ubumuga kandi bagize 1/3 cy'abaturage bakennye kurusha abandi mu gihugu, nk'uko imiryango itanga ifashanyo yibanda ku bamugaye ibitangaza. Abubakar aba mu kigo cy'abagendana ubumuga cya Abuja gicumbikiye abagera muri 600. Abenshi muri bo babeshejweho n'inkunga y'iyo miryango, nubwo iyo mfashanyo kugira ngo ihagere ari hamana kuva icyorezo gitangiye mu mwaka ushize, nk'uko umunyamabanga muri icyo kigo Mohamed Dantani abivuga. Yumvikanisha ko mbere wabonaga umuntu aje gufasha ikigo buri minsi 2 cyangwa 3, ariko ubu bifata ibyumweru 3 cyangwa 4 mbere yuko hagira inkunga ihagera.
Ejo niya mukangusi cubandaniriza ko nibi vya Tunisia iri mu ruhigi rw'abanebagura leta babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi.
Polisi muri Tunisia irafata abakangurambaga bakoresha imbuga nkoranyambaga bakanenga guverinoma kandi bagahamagarira imyigaragambyo, nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ibivuga. Kugeza muri uyu mwaka 50 bamaze gutabwa muri yombi. Nyuma y'imyaka 10 Tunisia ibayemo imyivumbagatanyo ishaka demokarasi, igihugu cyakomeje kwibasirwa n'umukwabu hamwe n'imyigaragambyo ishingiye ku kajagari muri politiki n'ubukungu gifashe nabi. mugihe bigaragambye biherereza imihanda abandi kabo bakoresha imbuga nkoranyambaga bakanenga abategetsi. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iravuga ko polisi ibahiga kandi imaze gufunga byibura 50 kugeza muri uyu mwaka. Impirimbanyi z'Abanyatunisia avuga ko nyuma y'imyaka 10 habaye imyivumbagatanyo mu bihugu by'Abarabu hakiri ikiguzi bagomba kwishyura iyo bavuze ibyo batekereza. Bavuga ko byari byagezweho n'iyo myivumbagatanyo ubu birimo guhindura icyerekezo. Bakomeza bavuga ko ubwisanzure mu kuvuga icyo umuntu ashaka bwugarijwe kandi ko abantu bagitabwa muri yombi mu myigaragambyo. Abayobozi ba Tunisia baragendera ku itegeko ryariho mbere y'imyivumbagatanyo mu bihugu by'Abarabu bakabangamira ubwisanzure mu gukoresha internet, nabo bavuga ko batuka cyangwa babuza abantu umudendezo bakabanisha igifungo cy'imyaka 2. Abayobozi ntacyo bashatse kubivugaho.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yacu tuyabandanirize muri Myanmar, aho abasirikare basubiriye kurasa abanyagihugu bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ku deta yo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Abantu 10 n'imiburiburi bapfiriye muri iyo myiyerekano. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi nibyaje kutubwira.
Ibigo ntaramakuru mpuzamahanga bitandukanye n'ibinyamakuru byo muri Myanmar bivuga ko abantu 6 baguye mu mujyi wa Mayang mu ntara ya Magway yo hagati no hagati mu gihugu, abandi 4 biciwe umwumwe mu mijyi itandukanye Yangon, Mandalay, Bago na Taungo. Abarashwe uyu munsi biyongereye ku bandi byibura 60 bishwe mbere yabo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko abenshi bazira amasasu y'intambara, naho abantu batawe muri yombi kugeza ubu ngubu bararenga 2000. Hagati aho abasirikari bakoze coup d'etat barimo barashakira ibindi byaha umukuru w'igihugu bahiritse ku butegetsi Aung San Suu Kyi. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru uyu munsi, umuvugizi wabo Brigadier General Min Tun yavuze ko mu 2017, 2018 Suu Kyi yakiriye ruswa y'umwe mu banyapolitiki bakomeye muri Myanmar igizwe n'amadolari 600,000 na zahabu ijya kugira agaciro kangana gutyo. Kugeza ubu Aung San Suu Kyi yaregwaga ibyaha 2 byo kwica amategeko agenga ibihe by'ibiza n'agenga kohereza no gutumira ibicuruzwa mu mahanga.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu itegeko rishasha rigena amafaranga yo kurwanya ikiza cya COVID-19, Leta Zunze Ubumwe za Amerika itegekanya amadolari 11 billion y'imfashanyo mpuzamakungu. Ibindi n'ubu turabibaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Iri tegeko ryemejwe burundu n'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congress, ejo hashize kuwa 3. President Joe Biden yatangaje ko azarishyiraho umukono ejo hazaza kuwa 5, maze rizahite ritangira gushyirwa mu bikorwa. Riteganya ingengo y'imari y'amadolari hafi 2 billion, arimo rero 11 billion yo gufasha amahanga nayo guhangana na COVID n'ingaruka zayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izayanyuza mu bigo CDC by'ibihugu no mu bigo mpuzamahanga byo gukumira no kurwanya indwara no mu kigega mpuzamahanga cyo kurwanya sida, igituntu na malaria cyashyize muri gahunda zacyo n'iyo gufasha ibihugu bikennye kurwanya COVID. Iyi ngengo y'imari nshya y'amadolari 11 billion ije yiyongera ku yindi y'amadolari 4 billion Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemereye gahunda COVAX ya OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, yo gufasha ibihugu bikennye 92 kubona ku buntu inkingo za COVID. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gusohoramo 1/2 cyayo.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezweho hirya no ku isi, baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Ijwi ry'Amerika mubandanya kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabibutse ko mwumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave. Mushobora kandi kutwumva ikibiriraho kuri W3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye ku gihugu cy'u Burundi aho kuri wa kane umurwi wa ONU ukora amatohoza kuri ico gihugu wagiranye ibiganiro n'inama nkuru ya ONU irabivyerekeye agateka kazi na muntu ku isi muri rapport washize ahabona i Geneve ku mugwa mukuru w'u Swisse uwo murwi wasubiye kwemeza ko acibonekeza ubwicanyi inyuruzwa ry'abantu ipfungwa n'ihohoterwa bikorerwa cyane cyane abatavuga rumwe na leta y'u Burundi mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda yabidukurikiraniye
kubwo umugwi wawo ni ukora amatohoza ku Burundi leta nshasha ntirerekana gushaka ko kubahiriza agateka kazi na muntu mu nama y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu i Geneve mu Busuwise Dudu Dien atwari uwo mugwi yerekanye ico kogwa atabatavuga rumwe na leta n'abaharaniye agateka kazi na muntu n'ubu baracanyuruzwa bakicwa bagafungirwa ubusa abandi bagatogwa ibiziga hirya no hino mu bwicanyi ndengerabutungane bagaca bahambwa ikibiriraho inguvu zikwiye gushigwa mu guhagarika ibikorwa bibangamira agateka kazi na muntu no guhana babikora aha turashimira leta ko yatanguye gufata no guhana urwaruka rw'imbonera kure rwakoze amabi amwamwe leta ikwiye kandi kure ku bwisanzure bw'itangazamakuru no gushikiza ibyiyumviro turashima ko abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barekuwe ariko mu nyuma bagenzi babo hamwe n'abaharaniye agateka kazi na muntu bace bakategwa gufunga ubuzima bwabo bwose mu rubanza rudakurikije amategeko ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri yo nama ijwi rya Amerika ryakurikiranye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi bwa video conference userukira Burundi i Geneve ambassadeur Taburenova yataye ibyatsi raporo y'umugwi wa Dudu Dien Ati Burundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifise imvo za politike no kutigenga nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu kandi leta mvyegi leta nkozi iyo yiri ku gikorwa co guteza imbere igihugu mu butunzi amagara y'abantu umutekano ubutungane kunywanisha abarundi kugwanya gashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu hadashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike mu gateka kazi na muntu naho turi ku kivi kandi abanyororo barenga 5,000 barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu amaradio amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi byerekana icizere kihari amashirahamwe yigenga yo mu Burundi na mpuzamakungu yo yose kwabibona Human Rights Watch, Amnesty International n'ayandi adomo rutoki kwinyuruzwa ry'abatavuga rumwe na leta ibi ndetse byagarutswe ko na Denis Ndayishemeza ku izina ry'amashirahamwe International Service for Human Rights na Focode
mu mwaka uheze wonye n'amashirahamwe hana gatagazi na muntu yashoye gutohoza abantu barenga 160 bishwe abamfungwa ubusa babandanya bapfungwa ukunyuruza abantu birabandanya harimo no kunyuruza abantu bahungutse kandi baba bitavye akamo uwo mukuru w'unyene aba yateye abantu twavuze kandi yuko dutewa makenga n'imvugo ibiba ugwanko yabaye ndase mu guca cy'u Burundi cyane cyane amacakubiri acavuze ubwo kugabatutsi ngatusanga ivyo bikogwa n'abantu bazwi ubunye muri kino gihe usanga mu kugena abantu mu mabanga y'igihugu hariho ubwoko busa n'ubwamaze kwigizwayo ugasanga ubwoko bw'umukuru w'igihugu nibwo buri ko burashigwa imbere cyane
icyo bikoze ubuserukira ubumwe bwa buraya we warashima ko imigendranire n'uwo mujyango iriko iranaguka ati twebwe turashima ko ibintu biriko biragenda mu gisata cy'umutekano ndetse twaranatanguye n'ibiganiro byo kunagura imigenderanire n'ico gihugu ifungurwa ry'abamenyesha makuru n'abandi bahawe ikigongwe yugurugwa ry'amaradiyo yigenga kunagura ibiganiro hagati ya leta n'abanyepolitike bari mu gihugu n'ibindi n'ibimenyetso bigaragara leta nshasha iratangaje ko yifuza no gukorana n'uyu mugwi wa ONU n'ico n'ikindi kimenyetso ariko naho biri uko turanegura n'imanza zo gufungwa uwo guherayo zaciriwe abantu 34 bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi ibihugu byo mu buraruko bwa buraya bikunze kwitwa repeyi nordike byo bisigura ko ivyo bimenyetso ari byo guhuma amaso amakungu uyaserukira ibihugu nka Denmark, Norvege, Finland n'ibindi asegura ko ingingo zafashwe na leta y'u Burundi mu byerekeye agateka kazi na muntu ari nke cane badomorotoke kubikogwa vyugwaruka gwimbonera kure gwegamye umugambo uri ku butegetsi bashaka kurengera inzego z'umutekano mu guhohotera batavuga rumwe na leta nkuko babimenyesheje uwo mugwi wa ONU ukora amatohoza ku Burundi wacizweho mu mwaka w'ibihumbi 2016 uheruka kongerwa ikiringo c'umwaka umwe watangaje ko hari urutonde rw'amazina y'abari ku isonga mu guhohotera gateka kazi na muntu wahaye sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi iyi sentare nayo haize imyaka itatu itanguye amatohoza nyezina y'ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tukivuga kuvya gateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi, Ekleziya Katolika yemeza ko bibabaje kubona hakiri abantu bazira ivyumviro vyabo vya politike. Amashirahamwe yigenga n'imigambwe ntibabona ariko kumwe ivyiki kibazo. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Itangazo rya Episcopi Katolika mu Burundi ryasohotse inyuma y'inama yabo isanzwe y'ukwezi yabereye ku cicaro gishasha c'inama y'abasenyeri Katolika kiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abasenyeri bagaruka ku bintu bitari bike, harimo umwimbu wagabanutse bitumwe n'imvura y'umurengera yatwaye imirima kukiza ca virusi ya corona, bemeza ko cakuye igihugu cose, ariko abagwayi bakaba bakira ku bwinshi hamwe n'ibindi. Iruhande y'abarundi ndiri ivyariho vya Papa Francisco bavuga yuko baja gusohokira muri Tanzania kubera ubukene hamwe n'impunzi zihunguka, banemeza ko bacibonekeza abazivyumvira vya politike. Bivugwa na Musenyeri Joachim Ntahondereye, umukuru w'inama y'Episkopi Katolika mu Burundi.
Ku mupaka igihugu cyacu gihana n'icya Tanzania, ubwo bukene bwatumye urwaruka rutari ruke ruheba amashure rukaza kurondera akazi na kazoza keza muri icyo gihugu kibanyi. Abepisikopi barashimye kumva ko abari bahungiye mu bihugu bibanyi bakomeza bahunguka ku bwinshi kandi muri rusangi bakakirwa neza, naho hatabuze ababinuba babafashe nk'abahemu. Abepisikopi barashimye ko hirya no hino abantu batekanye, naho agahinda katabuze hamwe hamwe kubera ubusuma bwo mu mazu canke ukuroga abandi mu gutanga ishano. Baraneguye n'ingiro mbi ikiriho hamwe hamwe yukura buzabandi babahora ivyumviro vyabo vya politike.
Ja Kizimana, umukuru w'ishyirahamwe Forikon FRM yakorera mu ntara zose z'u Burundi, ntabona kumwe ibintu n'abasenyeri Katolika.
Ibijyanye na politike uno munsi hari intambwe zagiye zirategwa, bijyanye nabo bazira ivyumviro vya politike vyabo ntavyo turiko turabona ku rubuga. Byumvikana ko uno munsi turiko turaraba twemeza ko uno munsi abarundi babanye neza, kandi intambwe zitari zike zerekana ko agateka kazi na muntu gatera kubahirizwa ziriko zirashikwako. Biratangaje mwano mango hari abantu bariko baravuga ko hari abantu gihogwa ibyumviro bya politiki,
ariko yemeye magera avugira umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi ku rwego mpuzamakungu. Mu kiganiro hari rya Amerika asanga ibyariho bya papa bidahuguza na gato, hashimangiza turorera ibyo avuga.
Sagaseseshwa rumuri iho nyango gaje gateka kazi na muntu mu Burundi birabandanya ukuri kwamye mbere n'umwino minsi twabona ko riko ririyongera cyane. Abantu badafite ibyumviro bimwe n'umugambwe wa SNDFDD babandanya babahohoterwa na cyane cyane aho umugambwe wacu SNL akaruka ari hafi. Ni nk'uyu ndwa Yezu Krema avuka mu Gweza muri komine Kanyosha muri Rira, aho uyo munywanyi wa SNL yafashwe izuba riva ku murango agafatwa n'indwaro bari kumwe n'igendereza. Gushika uno munsi ntibatwereka uwo muntu afungiwe, ntawuzi ko ari ndwa tatibaho. Hari n'abandi bantu bagize amahigwe barafatwa bararekugwa kubera basubiye mu bikorwa by'umugambwe SNL, ubu bararantibugica bararara ku mugono ngo mwasubiye gute twari twababujije. Dufata kandi karoro nko muri komine Kiremba ejo bundi kwigina isabukuru igira kabiri mu isano yagomoye izangabo ziwe bonera kure bafata amayira yose ashika ahantu iryo sabukuru ryari kuri rabera barazibira ngo nta munsi mukuru ngo wasivye warega kuri amategeko yarakwitwa gashaya.
Naho umunyamategeko Jean-Zé Bigirimana arongoye tournoi la page Burundi nabasanga imvugo ya Episcopi Katolika yisiguye cyane nuko burabategetse kugira ngo imvugo ijane n'ingiro
ikiza cy'ijambo nk'iryo rishikirijwe n'abungire ba Ekleziya Katolika yo mu Burundi. Nuko dusanzwe tuzi yuko abo basenyeri jambo ryabo ari jambo rifise inguvu kandi ari jambo rishikira abarundi benshi tutibagiye abategetsi b'u Burundi. Kuba rero basubiye kwerekana bakadoma kuri toke yuko mu Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya gutotezwa, nofata bafata ko ari inkebuzo batanze byari ngombwa rero yuko bashobora kwibutsa yuko mu Burundi hakiriho intambwe zo gutera mu bijanye no kubahiriza abatavuga rumwe na leta
muri byose bwana Hakizimana twara forikone yafabona ko abantu bakwiye kugwiriza unyigisho
cokorwa mu gihe hari kubana neza nuko abantu babandanya bigishwa kubana neza kubahana gusonera ibyo byose byo tuma gatakazi na muntu gahungabanya iyo abantu batagumye bigishwa birashoboka ko ibyo bishoboka bikaba mugabo no musitura batabona ko byukuri atacu tuma biba kuko n'imigu itandukanye hari gatakazi na muntu irahari
kubare mu mabanga president Evariste Ndayishimiye yarahiye ko tazihanganira abahohotera abandi kubera amabanga canke ijunja bafise Ndayishimiye yanatanze amabanga yo gutwara umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD mu mpera zo kwa mbere yabonetse kenshi mu biringo bitandukanye yasangira n'abandi bakuru b'imigambwe ku mazimano bwiwe yabateguriye barimo hagatongo rwasa yavuze ko yamwize ingoma mu matora y'umbe 2020 ero je uri kaneza ijuru rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita impunzi ku CHCR Philippe Grandi asaba ko imiryango y'abanyagihugu ba Uganda babana n'impunzi yoza irahabwa imfashanyo ho umutegetsi asigura ko iyo miryango itakaza ibitari bike isangira n'impunzi ibi Philippe Grandi yabivugiye muri Uganda mu rugendo yaramazemo iminsi nkuri rambuye na Ignatius Bahizi ari Kampala muri Uganda
Bwana Grandi wasoje urugendo rw'iminsi ibiri muri Uganda yasuye inkambi z'impunzi zitandukanye ziri mu majyaruguru y'igihugu zirimo inkambi ya BDBD imwe mu zicumbikiye impunzi nyinshi ku isi umubare munini w'abacumbikiwe muri iyo nkambi baturuka muri Sudani y'Epfo Kuba igihugu cya Uganda ubu ari cyo gicumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika bisaba ko n'ibikenerwa gufasha izo mpunzi byiyongera nk'uko bivugwa n'umuyobozi wa HR Bwana Grandi avuga ko iyo mfashanyo ikwiye kutagarukira ku bikorwa by'ubutabazi byonyine
Uganda is a stable country is a country where people are hosted
Ati Uganda ni igihugu gifite umutekano bituma abantu benshi bagihungiramo ariko nk'igihugu nacyo gikeneye ifashanyo ntabwo twazahura twita ku bikorwa byo gutabara impunzi byonyine ubu tugiye kwagura ibikorwa byacu tureba n'ibintu byakungukira abanyagihugu baturanye n'izi mpunzi kugira ngo tuzagire kuri rero twatangira ibiganiro na banki y'isi yose kugira ngo idufashe muri uyu mugambi Uwungirije Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jennifer Namuyango we avuga ko Uganda yatanze ibyo ifite byose kandi yongera ko leta iteganya gushyira amashuri y'impunzi ku rutonde rw'amashuri ya leta kugira ngo aje abona iby'andi mashuri ya leta abona bityo asaba amahanga nayo kubahiriza inshingano zayo mu gufasha impunzi
So I want to appeal to the international community to support us
Ati reka nsaba umuryango mpuzamahanga kutugwa mu mugongo mu gufasha izi mpunzi nabo zituranye nazo mu buryo buhoraho nkuko tubizi na amahoro arambye yari yagerwaho mu bihugu ziturukamo kugira ngo zibe zashobora gutahuka Asa nkusubiza ibyifuzo by'uyu muyobozi bwana Philippe Grandi yavuze ko Uganda ari igihugu ntangarugero ku buryo amahanga akwiye gufata impunzi hakurikijwe amategeko azibere yashizeho n'uburyo zifasha kuzigezaho hafi bikenerwa mu buzima byose kugira ngo zigire ubuzima busanzwe bityo ko nabo biteguye kwifata mu mugongo mu kubungabunga ibidukikije uburezi n'ubuvuzi bw'impunzi n'abaturage muri rusange
But also to recognize and support Uganda's leadership
in very new approaches on
ati dukwiye gufasha igihugu cya Uganda mu migambi mishya cyatangije yo gufasha impunzi. Iki gihugu dukwiye kukibera umuvugizi hanze kugira ngo gifashwe mu mishinga ihoraho yo gufasha impunzi. Tunkashe eri twiteguye gushora umutungo utubutse ibikorwa bijyanye n'uburezi, ibidukikije hamwe n'ubuvuzi bw'impunzi nk'ibintu nyamukuru tubona ku ruhande rwacu.
This difficult situation are the key priorities.
Hari hasanzwe kwinubira ko umubare munini w'impunzi watumye ibijyanye n'ibidukikije byangirika, dore ko ari impunzi zikura ibyo zikenera mu buzima bwa buri munsi nk'inkwi, amazi, guhinga n'ibindi. HCR yatangije umugambi wo gutera ibiti mu turere impunzi zituyemo, akabivuga ko mu majyaruguru y'igihugu imaze kuhatera ibiti birenga miliyoni imwe mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Bwana Grandi yanitabiriye inama ihuza ibigo bya leta bitandukanye hamwe n'abaterankunga, aho yongeye kwizeza ko umuryango akuriye ushishikariye gufasha Uganda yabereye urugo ibihumbi by'impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo mu karere bihoramo umutekano muke. Aho niho ministri wa Uganda ushinzwe impunzi n'ibiza Bwana Hilary Onek yasabiye amahanga gushakira umuti ibibazo bituma abantu bahunga mu bihugu byabo, kuko aricyo kizatanga ibisubizo birambye ku bibazo by'impunzi. Bwana Grandi yanagiranye ibiganiro na Perezida Museveni hamwe na Minisitiri w'Intebe, ariko ibyavuye muri izo nama ntibiramenyekana. Kugeza ubu Uganda icumbikiye impunzi zisaga miliyoni n'ibihumbi 400 ziganjemo izituruka mu bihugu bya Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Somalia, u Rwanda n'ibindi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imbere yo guhana gahindukira, reka tunyarukire gato mu gihugu cy'u Rwanda, aho sentare yegeje inyuma urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi biwe 20 uyatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yagirizwa ibyaha birimo iby'iterabwoba, yasabye ko urubanza rwiwe rutoburanisha bivuye ku mwunganira atarahari. Abareganwa na Rusesabagina bo basabye ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa, bakaburanishwa vuba bidatevye. Ibindi na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda yabidukurikiraniye.
Ubwo hasubukurwaga urubanza rwa Rusesabagina na bagenzi be kuri uyu wa kane, Paul Rusesabagina yagaragaye mu rukiko atunganiwe. Yari amaze iminsi yunganirwa na Maitre Rudakemwa Jean Felix, kuko undi mwunganizi we Maitre Gatera Gashabana yavuze ko yagiye mu rundi rubanza yarusha muri Tanzania azagaruka kuri 24 z'uku kwezi. Rusesabagina yabwiye urukiko ko urubanza rwasubikwa kubera ko umwunganira mu mategeko atabonetse, avuga ko iburanisha rikomeje atunganiwe haba hari uburenganzira yimwe. Rusesabagina yunzemo ati, twumvaga tutaburana mu gihe hari icyemezo cyafashwe ejo tutishimiye kandi twajuririye. Yumvikanishije ko we n'umwunganizi we babyumvikanyeho ko ahubwo bari bafite gahunda yo guhura. Iki cyifuzo cya Rusesabagina cyakuruye impaka mu rukiko. Ubushinjacyaha buvuga ko ibisobanuro Rusesabagina yahaye urukiko nta shingiro bifite, kuko busanga umunyamategeko umwunganira azi neza ko kutishimira icyemezo cyafashwe bidahagarika urubanza. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko kuba Maitre Felix Rudakemwa afata umwanzuro wo kutitabira iburanisha yagaragaje kutubaha urukiko, ariko nanone bavuga ko Rusesabagina atabura natunganiwe kuko ari uburenganzira bwe. Ubushinjacyaha bwo busaba ko urubanza rwasubikwa Rusesabagina akabanza kubona umwunganira. Abandi baburanyi nabo bakomeje kuzamura impaka, bavuga ko n'uburegwa afite uburenganzira bwo kunganirwa mu mategeko, ariko n'abandi baburanyi bari kumwe na Rusesabagina nabo uburenganzira bwabo bukwiye kubahirizwa. Maitre Rugero Jean wunganira bamwe mu bareganwa na Rusesabagina yasabye urukiko ko kubera ubwinshi bw'ababuranyi abarebwa n'iki kibazo bose bashyirwaho gahunda kandi bagasabwa kuyubahiriza.
Uburenganzira bwo kunganirwa nyakubahwa Perezida wa nyakubahwa bacamanza bukaba ari uburenganzira fundamental budashobora guhungabanywa cyangwa se ngo bubangamirwe igihe icyo ari cyo cyose n'ahariho hose. Ariko mu gihe urukiko ruza kwiherera rusuzuma ubusabe bwa Rusesabagina ndetse ahuriyeho n'ubushinjacyaha ko iburanisha ry'urubanza ryasubikwa, urukiko nanone ruze kwita cyane cyane ko urubanza ruhuriwemo n'abantu benshi. Urukiko rwabikomojeho ko ruzashyiraho roadmap kubera impamvu y'ababuranyi benshi ndetse n'abunganira benshi hatazagira ubura nanone ikaba impamvu ituma urubanza rukomeza gusubika inshuro nyinshi.
Maitre Nkundabarishimo yize wunganira Kalisita Alias Sankara we yasabye urukiko kwita kugira urubanza rwabo rumaze bakaburanishwa.
Tumaze muri uru rukiko imyaka ibiri gye n'uwo twunganye. Nta gihe na kimwe higeze habaho ikibazo kijyanye no kuvanga urubanza rusubikwe biturutse ku ruhande rw'uwunganira cyangwa defense. Aho tugeze turi mu iburanisha rya kane. Ibyo iyo kontra tuyubahiriza uko yakabaye, utayubahirije abonere konsekansi.
Izi mpaka zasojwe n'umwanzuro urukiko rwafashe wo gusubika urubanza rugimurirwa ku munsi w'ejo kwa gatanu. Urukiko rwasabye ababuranyi bose kuzitabira iburanisha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire na makuru twateguye turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirindikiza cha virusi ya corona. Kuri mikro mwari kumwe na Joe Diane ninahazwe. Amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na Edi Rwema yashizwe hamwe na Fat